Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri ayo makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro urisanga kumusi wa gatanu hizi kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka. Hakaba haratangajwe icivugo c'uyu mwaka ko imbere y'impera y'umwaka wa 2030 ubukene bwaba bumaze kuranduranwa n'imizi. Umwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo c'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi baterereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka barundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira akazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mikeye gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo byama bicanishamo abarundi n'uyuhe. Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumye abakiri bato, twatumye Georges Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius Ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyine. Mwiriwe neza bashika ntawe mwese turi kumwe. Murakome ngaho
namahoro namahoro Bujumbura gombe na mahoro
kabisa. Yego twebwe Bujumbura namahoro namahoro
nani byiza cyane rwose. Nashaka rero dutangure kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho bajya mu ganiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru. Ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ibibazo bitarega umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nk'ibihe. Reka dutangure kuri mwebwe Georges Nikiza.
Ego nkuko mbivuze ukuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane. Iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise ikintu cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipuza. Ikibazo rero cy'umutekano muke, ikibazo cy'uko amahoro agoyagoya cyane mu Burundi ingorane. None igituma ibyo biba ni ikihe? Ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona, ikibazo cy'ubutungane nicyo mbona kiri hagati ya byose. Kuko kuva ubundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane, abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona. Uko ibihe byagenda birakurikirana, uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana, bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe, bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwari bwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu gihe itandukanye bamye bakingiranira ikibaba?
Sino bushikiye hose ko ndabivuga uko, ariko n'ukuri niko bimeze. Iki gihe turabye nk'igihe ibintu binakabi cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisa tutabonye ibyo ari byo. Hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi, ibyo biravugwa cyane. Na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyaba ibintu binakabi. Rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro, ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango. Urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane budoja mu hanyuma ntibujeho, jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho. Gukingirana rero nibaza ko koza muri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye, yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye. Aho niho no hashya cyane ko hari gukingiranira kwa bantu.
Johannes Marius Ndavyegenge mwe mu bibona gute?
Ego jewe nange mbanje kuramutsa n'abari ko arumva ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye. Hanyuma jewe simava nifata ku kibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane. Uburundi ni nako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubwo y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact idahuye ku influence la politique nationale de l'intérieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de division yaje ihari. Iyo ni ihagarara aho nyine, kuko iyo umuntu avuga ati je vais diviser pour l'Union, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise ingufu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uba kontrola mu gihe gafise autonomy politique. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hani hariho intambamyi gatatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afise inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati ati igihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwomfata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira tugira ibi n'ibi n'ibi, hagacajyamo na manipulation mo mwaje si devere mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura, ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronke ari umutwajya ujya ntabara cyane. Icyo nicyo nabyayo abakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agibwira abaneza urabe uko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi, mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba ari aza gusambuza inzu yawe, mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya.
Icya
mbere icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kuvuga mu biganiro nk'ikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisare abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo, utari hawe urindire uzoronka na hijya yeje utanose nawo abura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bariko baravuga ngo bariko bagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki batabigira batabigira na hijya yeje, ugasanga ari ibintu bizokama biri ahandi ni kugira naka ronye icyajya ni kugira naka yirongere amadorari ashyira mu mfuko, mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bitubwiramo atari uko inde abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
George nikiza mu kanya gatoya cyane rwose, icyo kibazo cy'ubutungane cyo torerwa umuti gute?
Yego, imbere yuko njya kuri ubutungane nk'uwo ndire Frederic ngaruke no kuri kuri umugenzi wanjye havuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura rero bikangora kuntahura ibyo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cya autonomy, nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika, barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafurika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mbo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa guvunira buhoro n'abantu bo hanze, ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki, ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere, kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira, hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibirindere bimeze neza. Igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika mu Burundi, tukubaka ingo zacu, ibihugu byacu, tukarawo umuntu uhanze nawe ahazoca.
Ego me
igihe tumuciri igisoko nuko azogicamo. Ekaje ku butungane. Wi ku butungane ni kibazo n'ukuri kigoye. Ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyane ubwi itabaye igitega ubukuri bwo gaheruka kuvugana ibyeke by'ubutungane. Ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijyanye n'uburongozi bwiza. N'uburongozi bwiza kuko usa kuko n'umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu, hagati mu gihugu, kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujaho, uburongozi bushobora korohereza ubutungane. Naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka, ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumera ko uri ushoboye ufise ingumvu ubwo butungane abukoresha. Ni hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'ingeri bwitwagwe ne kirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashoboka hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza.
Ego me Johannes Mario se mukanye gatoye cyane rwose amasego na 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation. Icyo kibazo cyoterwa inshu gute akanye gato cyane.
Ego nagereka mbanze gatanye nshubimbe kwa kakana ari kintu havuze yameze nk'ugiye wase kuco navuze. Nusanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu wahanze gusha. Oya burya nibyo navuze ati ntazera ngo de ora umugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de najye bunye ni wonyereka George akambiye ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunyene no kimuronka ko ntacyo nkorera kwica. Ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari nda yicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye kandi iki gihe uravyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza. Noneho sinaho honyene fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nyuma y'uko ibyabaye kuri Maconjo. None si mwe nibyo nyine nibyo by'amabibasi kuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko kumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanifestation nayo navuga kugwaruka ugwaruka bitegeza kugira conscience kumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi dutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo uyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi. Nicyo none ko ndavuga ati menhozenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo hijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi muri radiyo ijwi rya Amerika. Didier muriwe neza?
Miriwe neza.
Muri hehe? Muri Bujumbura. Muri hehe?
Ndi Didier, ndi Bujumbura.
Yego, murafise ikibazo? Murafise icyumviro? Duga ku ijambo.
Yego, je nagomba kubaza abatumire.
Yego.
Kenshi urwaruka rurakunda gucigwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye urwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga. Ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima, baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo. Nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshye mu Burundi, kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshye. Uko urabye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka n'ukuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi, kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka. None kubera iki ibyo biri ku biraba kandi dufite abanyepolitike bibe kandi bakomeye? Twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu. Ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi, ibyo twe ntitubifatira ko, kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba gutwa ngufite ibijumpa ngo agutwara imbwa. Rero ibyo bitwo bifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'uguteza imbere ugwaruka kuko baravuga muri ntoze mwanditse go gushika muri demide cyane kuko ugwaruka goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uraze mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira kazi mu gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu biyayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naha akazi kubura ariko bagakeneye de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha n'iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu cyo kugorora n'igihugu cyo tera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoda
yego be didi murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo George Nikiza na Johannes Marius bagira icyo bavuze ku byumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon Leon mwiriwe neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyangwa icyumviro
cyumviro cyanjye nataka gushikiriza twebwe byose bishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane tudahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisitama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'ingano kaza mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyangwa perezida arabona yuko amwirwa ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariwe bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabaca kuri twebwe urwaruka kubera babona tuzajya ntiwafise inguvu igituma natwe tubamanikire niitiri bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyanyu kugira ngo yankagire neza ugwaruka rwabo ariko ibyo bikatubaba gatanu byiza twobona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko nawe uza mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari fishabije
murakoze Leon reka duhe ijambo George Nikiza abajijwe ibibazo reka n'ibyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi ugwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro vy'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo duga ku ijambo akanya gato munota umwe
murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abanyapolitike bibyabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyumviro by'abatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe muvyo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muvyo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiworeka kuyivuga n'ukuri uyatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigura irundi rwaruka ibyo n'ukuri ibyo ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ni utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti cyiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera ingena ishira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwara kujya muri politike ngo abanyepolitike baraduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufite icyo ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyanga ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane ikindi nacyo ngombaga ko cyane Leon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashyirahamwe arenga 200 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma inzi kwarinda sindi nicaricyo ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi biri mu banye politike batari ku butegetsi za kumuri opposition
ni
guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo n'aba bantu bari kuri politike ni twebwe n'abanyana ba jeune bazofata la conscience bakabona yuko akazoza k'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo bajya
yego mereka duhe ijambo
n'umuteza kufata bati dukeneye kujyaha dukeneye yuko umuntu adushigikira adushikana
yego me Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihute cyane
Jewe nande nagomba manze mereke iki ahereje ko George manira mushigikira ku kantu gatonyi hariyo ikibazo cya makwido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bya biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete kimwe ho nyene yandamuha karoro gatonyi cyane ejo bundi si kera bari ko abigisha muri university aho dusanga muri kaminuza y'u Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ibyo ni ibintu birimo ne current none nibaza yuko iyo yari politike yari karagira cyangwa n'imwe byo kwiyuganira ko nyine nk'ikindi bintu kubwira aho yatubwira ngo uko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biba none ahandi aho uzanga umunye politike ariko arategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo n'ingorane y'abarundi kandi singorane y'ugwarukiyo iyo n'ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kuri iki nacyo cyuko ngo igihe yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo bajya mu manama ibyo nabyo nzi kuko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwenge rugira ubwo rero ubwenge bashobora nabo nyine kwiyumvira bijya kuri kwiyumvira ko ashoboye kuvuga icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwi ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo kininiki niki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
cyane
abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzama ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2022 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabane niba nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byo banabyiza kuko nitwaguma dusanga abarundi bariko baraduhingira fumbi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunza cyaza gutera akajagari agacafata ugwaruka akari kubera n'ibyo niko kabisa ari ugwaruka gwinshi rushomereye akarohereza amafaranga make y'inutu yo gadukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bicane
Johannes mwavuze ko abantu bakwikurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sibyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kurya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwica utakoreye
ego mereka
niba agenda ukabwira abanyagihugu ati jyewe nkeneye ibi n'ibi ko imbaraga amacugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamuye atsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatangira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo gushyiraho rwawe ntamagare ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ushakishije
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe uzashyire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri komabandanya kumiriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika haragakiza muri neza miriwe neza murakomeye murafite muri hehe
muri province Rumonge
murafite icyumviro murafite ikibazo ku kiganiro turiko turagira cyo kugaruka
yego ndafite icyumviro ngo mpagushikiriza
na cyane cyane kubyerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka miro kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafite inguvu zo gukora nyinshi bakakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere nibyo rero politiki yo bitanze nabi kuri abo bantu urumva bica biboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimura mu migambi yabo mu mico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu mutomuto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gusigira.
Urakoze hagakiza reka duhe n'ijambo ndayishimiye ndayishimiye muri iyo neza
wiriwe
nafite ikibazo mase cyiyumviro duga ku ijambo
ubwo ahanini tena agomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Dere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze twarabuze icyo nokwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu rwango tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bikiri gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ntibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga yagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero ngiye no kuganira abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nabo bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abazosigarahe ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakamara ariko babigisha urwango. Rero navuga nti abanyapolitiki ahanini bakwiye kwitebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye jirani bakureho politiki y'ingwano uko amara ariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye. Rero mvuga ntanini n'ingwa
urakoze
cyo tuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka yitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye ndagushimiye ku cimbiro mushikirije elkana namwe hagakiza George. Ndashimira avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafite intumbero batabona kure bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza ikaba avuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri cyanke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ko iki akanya gatoya cyane rwose munsi munotumwe
murakoze. Ego nibyo nje ndakubwire icheke kutabona kure kw'abategetsi sinzi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise carte strategique de croissance et de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kukuruka muri icyo gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka ruzoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru ni kurituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka icyo bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki yana kugire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategie ya development durable de tourisme strategie ya industrielle strategie de bonne gouvernance ari ama strategie menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vrema ntaraja mu ngiro rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afurika byinshi kandi abo natabiranije arabizi aho aba imigambi iri ku butegetsi ija kwiyamamaza aho bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigo biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo naje ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
yego mereka
umva rero naryo n'ibibazo byo dacinsiniyo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipandwe mu matiwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe
yego me
niho hari kibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umuntu tumwe cyanke munsi umuntu tumwe ugice uvuze ku byashikijwe na ndashimiye cyane cyane kugerekeye kubona kure kwa batetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kane gato cyangwa gusa
mu bisanzwe njye nje nahereko kumbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu bikereza gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byoza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu two tunaturiya akatodukorose ukunuku hari aho bahora bitabona badacikana basanga bose basigaye politike kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urwagugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mu iri nyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansavamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyine ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyangwa abandanye hari n'ikintu nacyo umugenzi wanjye avuze nibyo se kwirengagiza hari arashobora kubaho ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko aricyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni ngene ibi nyine ndiko ndakubwira peut-être ko Burundi bwacu uzosanga le politicien bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufanga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo nicyo cyo kurondera ni wundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati dutange umuco intumbero byogenda neza kugira Burundi ibibazo bwamamwo bihere yanatanze akarorero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umuntu arwaye malaria umuntu arwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira nibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa twiruka inyuma y'ibintu bitari byo kuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene rondera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakizana ko ushyira ntahe Johannes Marius icyo kibazo nicyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Emanuela niyo neza Emanuela muri hehe buga cyane gose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyimuriro
ni ikibazo
egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi
eh
duga ku ijambo twumve
eh twabumvise ubwo nibyo
Emmanuel, reka dusubire kuguhamagara reka tuguhamagare mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo cyangwa ntahe George Nikiza Johannes ravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi buri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze akarorero ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
yego yego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora nubwo ko dasso context era analyse de priorité pour la conservation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi nubwo yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunze hanyuma ngo ntize mu Burundi umenga ashyigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora aba generata abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakigiura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingwane z'uko batashoboye n'ugushika ku cyo bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batawe n'agashavu ngira ndakubwire yuko nk'ibi bintu bitagera niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zintu na kabiri araba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 babatazi iyo bari hanyuma impinduka gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiruto rugati imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo tubapfa uno munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga shasha cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba kageroma ikibazo icaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 30% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabwira poro y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo iby'ubutungane no kubafasha kuco
n'indero n'inyigisho egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika imenye imana mwiriwe neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
turase icyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko rwaruka muri bino bihe rutoshobora kutarumvikana n'iyo politike kuko na cyane cyane n'iyo politike baba basuka mu bintu ibintu gasanga kandi nabo bariko baragira ingorane ugasanga abantu babasutse mu ntiyo ariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutse mu bwagageze yuko bagabura ibyo bakuye nibo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga nibo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubi kandi ata kintu kinini hakuri umbona urwaruka ruba ruriko ruzingukiramo urumva hari hakwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rwisuka mu bintu bataza rwumvirwa abanyepolitike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike bibasura no gukwibuka bamaze no gushaka ubutegetsi rero abagwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko ibyo bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhemba ngo tujye muri ibi na biriya muri iyo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane
murakoze Bimenyimana reka duhe ijambo Felix. Felix muriwe neza
mure cyane
mwafite ikibazo mwafite icyumviro
yego n'icyumviro ntabwo manitwaje utugane tw'abarundi
yego
ugutegeye kunda abarusa gufakira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanzwe nabanje b'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana muri kabiri n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabe kaza kaje kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga abana bariko barabandanya ariko bibakira amazu naho bupfa abana babo baje kuma babaho mugabo tube natwe tugira tw'ibintu by'ingererezi ntarandiriye. Murakoze
murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinja ntahe Felix na Bimenyimana amushinja ntahe Johannes Marius amasegonda 30.
Ego mbere koko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije mugenzi wanjye George je sinigeze mvuga ko abantu boza barafungwa oya natanze akarorero gusa kerekana yuko icyura gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza ntavuga ni oya sinaye adakaruka kubera hajya byagenze uko ntibyabaye ntavuga ngira ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko barabigira ibibazo kunuku nuku jya ibyo ntacyo nzi mugabo birashoboka ati bariho bameze kuntu bazagira ingorane baze nk'uku nuku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashobora kuba bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umurwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoko hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizogamwe atanu icyo bimaze ariko bibitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'abarundi bashyiremo n'urwaruka bacye bababwira bati FRDU ni kuraba ingene murondera ingene muha akazi urwaruka hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogiye kubitana yari ni wabo genzura nibere ku kazi hanyuma niba yashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego cyane oya ntasubizamo nuko rero jye mbona umenga ikibazo cyojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora ntirukeneye ubwo izo nzoga ujya kumuha uno munsi ntirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho guma nyuma ya politike myiza hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemwo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse icyo wanze waracyanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzaze uvuge uti cya kinini navuze ntubona ko uyu yababyabahenze nimundekere uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugo niba bavuga ati ikintu nacyo nkeneye ntabwo ageze kugikora genzo yari nabaye bakemeza bavuga ati rero ntimwabibonye cyo najya gukora ibi mugabo hakeye hazuye
atabyica reka duhe n'ijambo George Nikizana amwe kuri izo bibazo bya n'ibyiyumviro bya Bimenyimana na Felix mu kanya gatoya cyane rwose ndaba ku isa
ndumva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nubwo kiyo kirahera icyo twari ko tuzindutse tuvuga uno munsi ni ikibazo by'urwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite Sina shaka nukuri mheleze manuro na hutara heza. Buja uvucho bwinge n'ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese ku gitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe ye bashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe jewe na vyumviri no ni ibintu byo cya mu ngiro gute ibundi bwose ibundi ubundi ko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma n'iri kuraja umuyaga wose udoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njyewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo yo gushikaho njya kuri booking cyangwa ku kibuga cy'indege gija muri Uganda mugenzi ntafite iyonja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'Epfo hehe arambitana ku mukingo cyo bituma icyo nohanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivere ushoboye kubishikako niho uronka inge n'abantu bagufasha nabo ntabagira aho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugakora ibihose byo kufata iyo ntumbero nk'uko ari ibiteza kugenda
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Patrick Aligitega. Patrick muriwe neza?
Mwiriwe neza.
Mwafisi kiyumviro?
Ani ni jenzi kiyumviro.
Yego.
Uwisangwe politike y'Uburundi izi ya nye politike batubwira n'ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene sangwe niga muri kaminuza y'Uburundi igitega ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'Uburundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafise ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu kinyarwanda niko babivuga ni ukuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogenda uwushyire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick reka duhene ijambo sozera duhe ijambo oneso
ego nta kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze bamunzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nashobora gusohoka mu mashure ngo utwike uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni kintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'Uburundi. Murakoze.
Urakoze Patrick rega ijambo onesor mu kanya gato onesor mwiriwe neza?
Mahoro neza.
Murasa ikibazo cy'umviro akanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu ariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubwi bukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki bubuhunye tugafata n'abadukurira tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera nk'ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zajejwe amabanga ni igihugu kandi zemewe na bose. Mugabo wowe bamaze kuvuga hari uwo ndacavuga ngo kirya bavuze bo sicyo. Ngo nicyo gituma umengo babafise ukuru baza barahendahendana. None ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwa mwasezeranye. Hanyuma n'inzego z'igihugu tuvuye
akanya karagiye mu shya ntahe Onesfor sozera ndaguhaye amasegonda 20.
Zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu. Hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye. Bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera kw'igihugu cyemera. Ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka. Mfatiye nk'ubu nk'umushyikiranganji w'ugwaruka muri kino gihe mu gihugu. None yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye.
Reka baguhinyishe umushyira ntahe Odesso. Reka baguhinyishe Georges Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma. Hari ibintu byinshi bivuzwe ku nyapolitike eka cyane cyane no kugwaruka. Nashaka amajambo make cyane gusa amasegonda 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe bitari bike. Duga ku ijambo.
Ego nka Patrick w'igitega avuze ari turaza inyandiko n'izo banyapolitike bavuga usanga ari byiza. Atariko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane n'inkibi inamye mvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko n'ukubwira ngo uje mu ngiro ibishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane ikindi naco cyo rero ikibazo namwe mvuga nti ikibazo cya leadership rukuri
uko
umuntu yogisha ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishyirahamwe nako birasaba yuko arongera amufasa experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo experience bakenera abantu bafitiye amahera yabo
bakayironja kuko nta muntu bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye hano nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego nibi ugomba kumenya kubyo nawe ntawe uzokubaha
hanyuma murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu misiri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanyamanyu radio ijwi rya Amerika baraduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukwikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika.
Thank you. kandi like.